Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri rwa kwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura kandi tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika yandukizanya gikiza cha corona. Mu Burundi igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe mu kwezi kuza kwigenekereza ya 2020 cyatanguye icese mu gihugu cyose, aho abanyepolitike bazohiganwa muri ayo matora bariko barashikiriza imigambi yabo ngendegwa ko bazorangurira abanyagihugu mu gihe boronka amahirwe y'ubutorwa. Uyo ni agatogwa sa mukuru mugambwe CNL tavuga rumwe na leta. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze neza. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abaganga b'abanyekuba bashitse muri Afrika y'Epfo gufasha icyo gihugu kugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Inkuru irambuye mugenzi wacu Fide Niyongabo arayidushikiriza.
Abo baganga barenga 200 barimo abahinga mu byerekeye indwara ziterwa n'imigera bashitse muri Afrika y'Epfo mu gitondo cy'uno munsi kwa mbere. Bakibona abategetsi b'igisirikare hamwe n'abajejwe ubuvuzi muri icyo gihugu. Afrika y'Epfo yasabye leta ya Cuba kuyifasha mu rugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Cuba yarungitse abaganga barenga 1,000 mu bihugu 2022 birimo Togo, Cape Verde na Angola byo muri Afrika. Abaganga bo muri Cuba barafashe iya mbere mu kugwanya izindi ndwara ziyadukije mu bice bitandukanye byo ku isi nka korera mu gihugu cya Haiti mu mwaka w'2010 na Ebola muri Afrika mu burengero mu mwaka w'2013. Abaganga bo muri Cuba barungitswe muri Afrika y'Epfo bazomara iminsi 14 bikumiye imbere ko batangura igikorwa cyabo. Bashitse muri Afrika y'Epfo mu gihe icyo gihugu kiriko kirongereza ibyerekeye gupima abantu mugera wa corona, cyane cyane mu bice bikenye no mu bice bibamwo abantu benshi.
Abayobozi b'ibihugu bitanu bifite icicaro gihoraho mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu biteguriye gukora inama idasanzwe. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Ibi bihugu bitanu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa. Byari bimaze igihe biganira kuri iyi nama y'akataraboneka. Igitekerezo cyayo cyaturutse bwa mbere kuri President Vladimir Putin w'Uburusiya na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Uyu munsi Ministri w'Uburusiya w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov niwe watangaje ko noneho bose bumvikanye, ariko ntiyavuze umunsi inama izabera. Abakuru b'ibihugu bazisunga ikoranabuhanga ry'amashusho video conference. Kano n'amahoro ku isi muri iki gihe yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, by'umwihariko igomba kumvikana ku gahenge mu ntambara ziri ku isi muri iki gihe, nk'uko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yabisabye mu kwezi kwa gatatu gushize. Antonio Guterres yari yasabye ko intambara zose zihagarara kugira ngo isi ishyire ingufu zose mu rugamba rwo guhashya virusi ya corona. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye birimo AFP na Reuters bibyemeza, kumvikana kuri gahunda y'iyi nama byatindijwe n'icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'uko Ubushinwa bugomba kuryozwa ikwirakwizwa rya virusi ya corona ku isi yose. Uretse ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga ko inama ivuga no ku bibazo byo kugabanya intwaro za kirimbuzi ku isi, cyane cyane hagati ya Amerika nyine ubwayo, Uburusiya n'Ubushinwa. Atangaza ko iyi nama noneho igiye kuba koko, Sergei Lavrov ntiyasobanuye niba ibi byose
mabwirizwa yo kuguma mu ngo. Jeanne Mukankusi aratubwira ibindi.
Minisitiri w'intebe Boris Johnson yasubiye ku kazi uyu munsi kuwa mbere nyuma yo gukira COVID-19, aburira ko bikiri kare ngo habe hakoreshwa ingamba za guma mu rugo zageze ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Aritinya ko icyorezo cya kabiri cyazaza ari simusiga. agaragara nk'umeze neza nyuma yo kuzahazwa na virusi ya corona. Johnson yagiranije indwara ya COVID-19 n'igisambo kirekereje ku nzira abongereza bakiranaga nacyo agira ngo bagiture hasi. Johnson w'imyaka 55 y'amavuko yasabye ukwihangana kubera ko asanga iki ari icyiciro cya mbere cy'urugamba kirimo kurangira. Avuga ko nubwo abantu babaye ariko bari hafi gutsinda. Johnson yavuze ko azi ikibazo cy'umubare w'abantu badafite akazi ugenda wiyongera, kandi ko yumva neza n'impungenge z'abanyemari bashobora kotsa igitutu amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo haboneke ibisobanuro ku cyerekezo.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 by'ukwezi kuza kwa gatanu. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Genge bwa kiremwa muntu Human Rights Watch uvuga ko injyana za politike zishobora kwiyongera mu bihe by'amatora. Eloge Wirikaneza aratubwira ibindi.
Mu cyegeranyo cyawo uwo muryango ufite icyicaro New York muri Amerika uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis de pouvoir, ça veut dire le CND, le FCD. Particulièrement les milices des jeunes liées aux partis de pouvoir, surnommées Imbonera Kuri.
On a documenté. Alors quoi, Yomabi, va faire une histoire. Non, nous mugambouri que vous tenez le CND, le FCD, le Chani Chani, nous voulons que vous mugambouri, vous êtes Imbonera Kuri. Toi, toi, je couvre mes domirongo. Ah, Imbonera Kuri, c'est quoi la nien? N'abat mon mauvais jeu, nous allons les policiers. Zirushubu bashi, les policiers. Acho barashobora guta muri yo mabantu kubegagura mbere bakanakora ibyaha byo kwica. Kubwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'imbonera kure. Je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka wa 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha. Nabonye amabi menshi n'ubwicanyi imbonera kure zakoreye aba FNL kuva sende David Dirwe ku butegetsi nta bangari kirimwo. Imbonera kure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora. Nta kibazo kikirimo kutwara by'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi. Bwana Maje wakoze kandi ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini gihe kitari gito asigura ko hatobora ubwoba muri kino gihe kw'ibintu bishobora kuyangara.
Au Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir violence politique, c'est quelque chose.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni bihe bigoye aho hakunze kwibonekeza injyana za politike n'ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kw'amabi y'imbonera kure zongera nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi. Kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta. Icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyana za politiki. Ni kwa chikizo mwenye Amerika kumunze kuivugira kwa karele ka Afrika yuwa gataga fataha mavu kilo iwe. Izo njyana za politike Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera akarere na Afrika abigizemo ingufu. Itanga akarorero k'ibyabaye kuri Ethiopia.
Il y a des défis au Burundi, ça c'est clair. Et lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau des droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ce pays,
hari intamba mu Burundi iyo ukorera mu gihugu cyugaye ibiro by'agateka kazina muntu bya ONU kikava muri CPI byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbu mwiza mu gihe uganira na leta yerekana ku munsi ko atakigitsure mu bijanye n'agateka kazina muntu kiyibwiye. Nkuko tubibona handi impinduka ni nziza urabi yarabiye kuri Etiyopiya mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Etiyopiya yoronse intwara ya demokarasi ubwaburaba ubu niko biri
par exemple ça fait quelques années on peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un petit espace démocratique mais voilà on est là maintenant
twagaragaje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe Sende DFDD turabakena kugira ngo badusubize kubitangazwa n'ishyirahamwe Human Rights Watch ariko mu minsi iheze umushikiranganji w'agateka akazi na muntu Martin Izabandi yabwirijwe ijya Amerika ico leta yiyumvira ku matohoza nk'aya
basize hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira agateka akazi na muntu guharanira agateka akazi na muntu ubitandukanye na politike niyo rikora rikora neza bagira icyo tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana ikagira umugambi wo kuza gukora turabatumegeye na mahoteli agateka akazi na muntu biradutangaza cyane.
Amatora y'uyu mwaka yatanguye kwiyamamarizwa kuri uyu wa mbere azotangurirwa n'aya mukuru w'igihugu n'abajyanama b'amakomine hamwe n'abashingamateka. Ikibanza cy'umukuru w'igihugu gihiganirwa abakandida indwi bakaba barimwo babiri bigenga naho hari abatari bake bemeza ko ashobora kubyara injyane. Hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza. Kuva mwaka w'2010 injyane za politike z'imbere y'amatora zatumye umugambwe Sende DFDD uyajamwo nyene uyatsinda impaga. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Umugambwe PS imbera kuri na Dalfa umurinzi utavuga rumwe na leta y'u Rwanda asaba ko ingingo zo kwirinda umugira wa corona zokoroshwa kuko ari abanyagihugu bashobora kwicwa n'inzara kuruta uko bo kwicwa n'iyo ndwara. Inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa.
Muri iri tangazo bageneye abanyamakuru abakuriye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda taremerwa ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushishoza muri izo ngamba ku isonga harimo gutegeka abaturarwanda bose kuguma mu ngo. Aba banyapolitiki bagasaba leta kuzorushya kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene buba bubi. Mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye ijwi rya Amerika namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe.
Leta yagombaga icya mbere gutegura abanyarwanda, icya kabiri yagombaga kwigisha abanyarwanda ibabwira ko igitekerezo kigiye gufatwa noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikenewe n'abafite uburyo bakabasha no kugira uburyo bakwizigama. Aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihute atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'abanyarwanda, ahangaha ndavuga cyane cyane ba banyarwanda b'abakene, ba banyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi.
Aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa. Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho.
Icyo nakubwira Bwana Eric Bagirubusa, nta mahitamo dufite. Ega nubwo abantu batabivuga, ikigaragara ni uko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19. Icyo kibazo ni ikihe? Ni icyorezo cyitwa inzara. Inzara irica kurusha indwara ya COVID. Twebwe niko tubibona. Abanyarwanda nongeye mbisubiremo, 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu.
Mu itangazo ry'aba banyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu mu ngo zabo cyafatwa ku gace bigaragara ko kibasiwe bidasanzwe n'icyorezo COVID-19. Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona, hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza yo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo. Nk'uyu wahamagaye ijwi rya Amerika aherereye Gikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho.
Usanga baza bakabandika mwese abo babandikanye ugasanga barabahaye abandi ntibabahaye bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu ahubwo bamara kubitanga nanavuganaga n'abayobozi ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe niba ari isoni kugira ngo utagire icyo babaza.
Ahunda ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa niyahagaritse ubuzima bw'igihugu ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe abatavuga rumwe n'ishyaka FPR inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga bohagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga kuko ngo aribo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda bakabutungira gatoki kubatuzuza inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye nibutsa ko mu minsi ishize nabwo leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane ikazifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu n'ikora n'ibindi ariko ku bindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye abatavuga rumwe na leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo nta bashyitsi bategetsi bari kwakira ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru ministeri y'ubuzima yabaruraga basaga 190 bamaze kwandura COVID-19 muri bo 192 bakize bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
umukuru w'umugambwe CNL tuvuga rumwe na leta y'u Burundi agatogwasa avuga ko afise akizero ko umugambwe wiwe uzotsinda amatora ategekanijwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu yabitangaje kuri no munsi wa mbere mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Mundikije ari naho uwo munsi igikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora cyatanguye cyese mu gihugu cyose Gwasa aratangura avuga icyatumye atangurira icyo gikorwa mu gisagara cha Ngozi
kintu cyo washatse n'umutagurira ingozi nyuma muri iki gihe gikorwa cyo kwiyamamaza gitanguye akizero kanyu kangana iki twihweje imbyare za politiki ziri hagati y'umugambwe wanyu n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD
umwizero wacu ni mwinshi rigena kwijana turatsinda kubera yuko abarundi sinzi bashaka yuko ibintu bihinduka barashaka yuko aka gakinyizo aka gahotoro bamaze imyaka n'iyindi bakeneye kukavamo icyo gituma naho bakubaguye bagafunga bakagumura bagaturira bakagira gute nticyabujije ko abantu babandanya bisukira binjira mu mugambwe CNL n'ubu benshi babandanya basaba kwinjira mu mugambwe CNL
muri iki gihe hari imigambwe nk'itatu canke abari korahiganwa bari batangaje ko bazohiganwa muri aya matora yo mu kwezi kwa gatanu bamaze gutangaza ko bazoshyigikira umugambwe uri ku tetsi CNDD hari abanyamigambwe cyangwa abandi banyapolitike bo bamaze
gutangaza ko bazodushyigikira ku mvo yuko akenshi abo bantu usanga naho wumva ngo imigambwe ni myinshi mirongo itatu n'ingahe igiye kuraba hagati no hirya no hino mu gihugu iyo migambwe nayo usangiriyo n'ikimenyamenya ni uko uyu mwaka intonde z'abayitoza ziratandukana ikomine ku yindi profese ku yindi hariho nka profese usanga hari imwe imigambo itatu yonyine izoja guhiganwa hari naho usanga ari ine gutyo biriho ibiraba bindi ibyo ibyo ni byerekana yuko imigambo ku mazina iriho ni myinshi niyo ituma rero tunatangara bamwe bavuze bati bazoha amajwi umugambwe CNDD-FDD cyangwa umukandida wa CNDD-FDD bakaba kwibaza ati none ayo majwi bazotanga ni angahe mu gihe batoba barashobora no gutanga na lisite y'abakandida ku mitumba kugira ngo bazoje muri konseri ya komine rero ivyo ntibitwe ntibidutangaza mugabo ku bazi nyene ubusuma bwama bugenda mu matora no kurondera abazovuga ngo byagenze neza mugabizwi neza ko abo bantu atari abantu bafise kurubuka
mu myaka itanu iheze umugambwe wanyu ntiwari witwaye neza cyane rwose amatora ikintu kibaha akizera ko muri iki gihe coco muzoroha amajwi yarasumbirije mu 2015
n'iki ubwa mbere na mbere muri 2015
bamwiyamamaza kubera yuko urubuga rwari rumeze uko rwari rumeze nyine n'ubu si kuvuga ngo byose ngo bibera de mugabo n'imiwuriwuri ubu turabona inkuvu zacu turabona abantu bacu iyo tugize ibikorwa mu makomine hirya no hino canke mu maprovensi hirya no hino icyo ni icya mbere igira kabiri ni uko kuva muri 2015 abarundi batari bake baragize ibibazo byinshi bakifuza nyine gusohoka muri ibyo bibazo bakagira bati ntacyo amatora azote bagire amatora rero arageze harageze rero yuko bamwe n'abandi batomora icyifuzo cyabo cy'uhindura indongozi si nabo mu mugambi wacu gusa nabo mugambi CNDD-FDD hariho benshi batoduha amajwi kubera nabo nyine babona yuko ibintu nyine bigenda hariya
murize rero ko gikorwa cyo kwiyamamaza gitanguye umunsi wa mbere kizogenda neza muzokora ibyo bikorwa byose mu mwitegenzo
ndabizi mugabo uko bizogenda kose tubwirizwa gukora icyo gikorwa gushika ku ndunduro yacu tuje no mu matora gushika aho byose bijya ku mugaragaro uko bizaba byagenze
tugarutse ku njyana ziri hagati y'urwaruka rw'umugambwe wa UNICEF n'umugambwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abanyapolitiki benshi eka abantu bihweza politiki bari bazi gituma izo njyana ziba urwaruka ariko mu bategetsi izo njyana zitahari ibyo byaba biterwa n'iki mu biha insiguro nke
izo njyana igituma zihari ni uko kumbure abategetsi rimwe na rimwe ibyo bavuga bataheza ngo babihagararire ibi ndabivuga kubera iki mu mvugo y'abategetsi bose bavuga ngo bifuza amatora atekanye mugabo uvuze amatora atekanye ugaca ubuza uburenganzira abantu ukabima uburenganzira bwabo hagira abasagararirwa abasagararirwa akaba ari gufunga ugaca ubucamanza bucira imanza nokwita ngo ndagonde zo gukingira ikibaba abakoze ikibi abagikorewe bakaba aribo n'ubundi babandanya bamererwa nabi aho kugira ngo ikibazo kino kishyira ku rwaruka ikibazo ngo gishyira ku barongozi kuko badahagarara nk'abarongozi koko ngo babe hagati na hagati n'imbaraga matati bahana umubwirizo guhana kandi bisunga amategeko kandi bubahiriza uburenganzira bw'umwe wese nk'uko demokarasi ishingira ku mategeko n'uburenganzira bw'abantu iyo rero uburenganzira bw'abantu udashaka kubwumva cyane cyane iyo mudasangiye umugambwe ukumva ko uburenganzira ari abo umugambwe wawe gusa abandi ukababura buza mu nzu imwe cyangwa iyindi by'ukuri uri kurahenda abantu imvugo yita cyane n'ingiro nibyo heza bigakambira mu muco wose abakozi b'ibi bibi
mu kanya gatoya cyane rwose murashaka kutubwira imigambi muri ko murashyira imbere muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza mu kanya gato kari munsi y'umunota umwe mu ncamake imigambi mwibaza ko abanyagihugu bazoshima ko mubarangurira mu gihe mwatorwa nk'iyi mu kanya gato
muri rusange icya mbere na mbere ni uko tubwirizwa gukora ku buryo intwaro itwarira bose kugira ngo igikorwa cyo kumwandisha abarundi gishoboke kugira kabiri ni uko tubwirizwa gukora ibishoboka byose igihe hatacabikorewe ibyabo kigatera imbere kugira ngo turabe yuko twohangana n'iki kibazo cy'ubushomeri kigabanuke kumbura imana ifashije ishyize yitewe gihere turiyumvira kandi yuko tubwirizwa kubaka amabarabara gushasha kuko ayahari arashaje kuvuga ngo gusanura ibyo kunda bisaba kubaka amabarabara gushasha kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibitandazwa bishobore gutungana uburyo twizere ko tujya gutera imbere turifuza kandi yuko akanobera k'indero kagarukirwa amashuri aho kuba yigisha abantu kuba abantu bumva gusa barakutuje gusaba akazi tuyishuri intumbero yo guha ubwenge n'ubumenyi n'ubuhinga rwaruka kugira ngo dushobore nabo kugira icyo rufashije mu gisata cyo kugwiza umwimbu mu gisata cyo kugwiza akazi kuko turavuga tuti ubushomeri nibyo buriho mugabo inyishu y'ubushomeri iri mu bashomeri no mu nzego z'igihugu mu buryo zaba zatunganije intwaro neza ushaka gukora ibintu akabikora atambitize ikindi ni uko twiyumvira yuko tubwiza kugwiza umuyagankuba kugira ngo ibyo byose bishoboke umuyagankuba bisaba yuko abafise uburyo baba abarundi baba abanyamahanga bashobora kuja muri icyo gisata kikaba icyo gutera imbere ku buryo abarundi benshi bashobora kuronka umuyagankuba niko twifuza yuko abantu baba mu bisagara no mu bigwati kugira ngo haboneke aho gukorera ibirimo n'abantu baba n'ibindi n'andi maserivisi ashobore kubashikira byoroshe kandi ubumera nk'ubu hari n'amahinguriro guhingura ibyimbogwa guhingura n'ibindi bishoboke
mu majambo make mu gihe mwugira amahirwe mugatorwa imigambi ya mbere murangura mu minsi ijana ya mbere muri kubutegetsi ni
icya mbere ni uko twokora ibishoboka byose kugira ngo abafunzwe bataco bazira bose bafungurwe batari iwabo bose barenganyijwe bagafungwa bataco bazira bagomba gutaha kugira bajye kugwizwa mu miryango bateze imbere n'ingo zabo icya kabiri ni uko abahunze bagwizwa guhunguka atari isanzwe bindi nimba bafite ingorane mugabo abantu bose bakumva yuko gutaha mu gihugu cyabibarutse ko uburenganzira imbere y'ibindi byose ikindi twakwifuza gukora ni ukunagura imigenderanire kuko Uburundi sizinga urwo kwigenda ko nta n'amikoro dufise ikigira kane ni uko tubwirizwa gukora ibishoboka byose uburyo ibikorwa bikorwa habemo ihinduka rigaragara aho umuntu wese abona yuko ibyo akora bishobora kumuha ubwizero wo gutera imbere ibyo kugwa rero muri make ni byinshi mugabo icyabere na mbere ni uko icyo banyamukuru ni uko atamurundi yokora akebaguzwa kubera imyifato y'ugwaruka urucanye ruyiya umugambwe dushobora kuba y'intwaro intwaro igeza kuba hejuru y'ibindi byose
iyo igihe cyose abaye amahiganwa haburana benshi agatsinda umwe muri ayo matora azotsindwa n'umugambwe umwe azotsindwa n'umunyapolitike umwe ntazotsindwa na bose mu gihe umurwi seni wotangaza ko mwebwe mwatsindwa muri ayo matora hakaba hatsindwa n'umunyapolitike ivyavuye mu matora muzovyemera
izo zavuze ko bizoba byagenze tuzokurikirana kimwe ku kindi ibyo bazotangaza nitwahura bihura n'ibyo tuzoba twiboneye tuzovyemera nitwahura naho ibyo batangaje binyuranye n'ibyo twabonye n'amaso yacu cyane ni kuma peve yabonetse hirya no hino urumva yuko bitokunda bizoba ngombwa ko twitura inzego zibijejwe kugira ngo zidadanure ibyo bintu
mu gihe mutotsinda amatora umugambi mufise yohe mu kanya gato
umugambi se ni urondera gutsinda amatora mugabo bishitse ntidutsinde byabaye ku mugaragaro ata busuma bwagiyemo tubandanye ubuzima bw'abarundi kuko ubwo wabivuze yabura na benshi agatsinda umwe mugabo icyo twoshima ni uko uwotsinda uwo ari we wese yaba seneri yaba n'uwundi ni uko atwarira bose kandi ubutsinzwe niba atsindeho
akajambo ka nyuma ku banyapolitiki bose bariko baritoza muri iki gihe eka no kurwaruka rwigeze kugira uruhare mu matora yahitiye mu Burundi
ijambo nubwira abarundi baba abari mu ihiganwa baba abajejwe iki cyangwa kiriya ni uko amatora agomba kuba igikorwa gihambaye cyo gutanga iyo Uburundi bwerekeza abantu ntibatore ku gutora gusa ngo bibagire uburenganzira bwabo ngo bibagire kazoza kabo amatora niyo atondora kazoza k'igihugu umuntu wese rero icyo namuhamagarira ni uko agira umutima wo gukunda igihugu inyungu z'igihugu zikajya imbere ibindi bikajya inyuma ibyo ndabibwira abanyepolitike ndabibwira abajejwe umutekano ndabibwira urwaruka ndabibwira uwo ari we wese inyungu z'Uburundi ziri hejuru y'inyungu z'abantu ziri hejuru y'inyungu z'imigambwe ikirimo kuba igihugu ntikirimo kubwawe wewe cyane kubwo umugambwe cyane kubwo ikindi icyo ari cyo cyose
Agaton Rwasa umukuru umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika turabashimiye
Nshuti n'abagenzi mwaduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri nosaha bigero kingaha ibindi biganiro n'amakuru mushobora kubira nka kuri site yacu ya internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwakoze mwese
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye